Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteza matwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri ya gatanu muri kumwe na Joe Diane Nahazwe ngiye kubashikiza amakuru tubafitiye muri kano kanya. Mu Rwanda havuga urupfu rwa Anselme Mutuyimana, umuvugizi w'umugambwe FPI Inkenge.
Aho twasanzwe rambitwe twasanzwe ugaramye gucu cyangwa amafe yatutse mu kanwa mbese.
Uyu ni Augustin Tubanambazi, ni mukuru wa nyakwigendera Anselme Mutuyimana, avuga uko basanze ikiziga cya nyakwigendera kimeze aho catowe mu ishyamba. Iyo nkuru co kimenyerekeye bamwe mu banywanyi w'umugambwe FDEBU nyakuri mu Burundi bahisemo kugaruka mu FDEBU. Turazigaruka ko mukanya isase mube hafi ya maradio yanyu. Mu Rwanda havuga urupfu rw'umuvugizi w'umugambwe FDEI Inkingi bitaramenyekana icaruteye. Abavandimwe ba Bwana Anselme Mutuyimana babwiye mugenzi wacu Kigali Eric Bagirubusa ko ikiziga ca nyakwigendera bagisanze mu ishyamba rya Gishwati ni mu karere ka Rutsiro.
Kumurongo wa telefone uwo ni mushiki wa nyakwigendera Anselme Mutuyimana wari umuvugizi w'ishyaka FDEI Inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritaremerwa n'amategeko mu Rwanda. Umurambwe ngo bawusanze ku ishyamba rya Gishwati mu karere ka Rutsiro. Abavandimwe be babwiye ijwi rya Amerika ko bamenye amakuru y'urupfu rwa Anselme Mutuyimana mu masaha ya saa yine za mu gitondo kuri uyu wa gatandatu. Navuganye na Bwana Augustin Tubanambazi, mukuru wa nyakwigendera, mbanza kumubaza uko bamenye iby'urwo rupfu.
Batwakuye mu gitondo batubwiye ko babonye umurambo w'Anselme Mutuyimana Serene mu ishyamba kuri kaburimbo ahitwa Mundeko. Ubu rero twabashije uburyo bwo kugira ngo natwe tuhagere tumenye koko niba uwo murambo ari uwatwo.
Muhageze
tuhageze twasanze ariwo. Ubwo noneho hari abapolisi na IPG bakora muza angete ibyo babonye batwereza kuri yo.
Umurambo wagaragara gute?
Wagaragaraga mbese ko ushobora kuba bamuhoteje no kumuniga mbese kumuniga. Aho twawusanze rambitwe twasanze ugaramye gucu cyangwa bikomere amafi yatutse mu kanwa mbese gusa ndakenge.
Kugeza ubu muri hehe?
Ubu turi mu bitaro Gisenyi. Niyo tuje watubwiye ngo dufite ari Gisenyi na executive w'umurenge.
Nuvuga ngo bagiye gusuzuma icyamwisha niba ariko mbyumva?
Bagiye gusuzuma icyamwisha.
Aho ni mu wuhe murenge?
Aho uwo muntu yaguye.
Yego.
Uwo muntu yaguye mu murenge wa Kigeyo, akagari ka Nyagahinika, umudugudu wa Ndeko.
Uri umukuru w'umudugudu, hari ibimenyetso byagaragazaga ko hari abantu bari bafitanye ikibazo?
Oya, nta abantu bari bafitanye ikibazo, ndabo rwose.
Mwari mufite amakuru se ko hari abasura?
Twari dufite amakuru ko hari abasura. Uwo munsi yaragereraho mu rugo ni nabwo bahise bamwica.
Aza se mwavuganaga nawe kuri telefone byagendaga bite?
Aza yifayenda message kwa gatatu kwa kane abwira ko ari bugire iwacu nimugoroba kwa gatatu. Ndahari magambo twavuganye sibye message yambaye.
Twashatse urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB duhamagaye Bwana Modeste Mbabazi uvugira uru rwego niyitaba telefone ye ngendanwa. Kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru ntiyari yagasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje kuri iki kibazo. Bwana Anselme Mutuyimana apfuye yari afite imyaka 30 y'amavuko. Mu mwaka ushize wa 2018 nibwo yari agisohoka muri gereza arangije igihano cy'igifungo cy'imyaka 6 nyuma yo kumuhamya ibyaha byo kwangisha rubanda ubutegetsi buriho. Ubwo Madame Zitwangabire Umuhoza, perezida w'ishyaka FDEI Inkingi, yafungurwaga yasanze Mutuyimana amaze ukwezi hanze. Uwari umuvugizi w'ishyaka FDEI Inkingi mu Rwanda Anselme Mutuyimana yiyongereye ku wundi mu Rwanda shyaka w'ishyaka FDEI Inkingi nawe mu 2017. Umurambo we bawusanze mu karere ka Bugesera. Ishyaka FDEI Inkingi naryo ryamenye amakuru y'urupfu rw'umurwana shyaka waryo, ariko Madame Victoire Ingabire yabwiye ijwi rya Amerika ko atarabona amakuru ahagije ku rupfu rwe kugira ngo abashe kugira icyo yatangaza. Yavuze ko Mutuyimana yari yavuye i Kigali ejo ku wa gatanu agiye gusura umuryango we mu karere ka Rutsiro mu burengerazuba bw'u Rwanda. Hari amakuru avuga ko basanze umurambo wa nyakwigendera abashumba bari baragiye bahabonye imodoka y'ivatiri y'ibara ry'umweru, ngo yahagaragaye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu. Ejo bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Hele kibagiru usara keno yetu gume murguanda hata angu yungi heriru wa chumina gata andatu waba yobozi bakuru vicho gihugu. Tukumwe kumurongo wa telefone na mgenzo watu Asumpta Kaboyi. Akura kurikina na ivino nguru Asumpta mahoro nga umurguanda.
Amahoro neza Diane.
Ego, uyu mwiherero uri kubera he hama bikuru bikuru perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze mu kugurura n'ivyahe.
Uyu mwiherero urabera Gabiro mu karere ka Gatsibo ni mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ikintu navuga cyamaze igihe kinini cyane ni byerekeranye n'umubano w'u Rwanda na Uganda. Ibyo perezida yavuze ati ngiye kubibabwira kuko nari maze igihe ntabivugaho narabirekeye abandi. Gusa umukuru w'igihugu yavuze ko uyu mubano w'u Rwanda na Uganda uri wabaye mubi bitabaye muri iki gihe. Yagarutse ku bintu byabaye mu myaka 20 ishize, agaruka ku byerekeranye n'urupfu rwa Sendashonga, avuga igitabo umugabo w'umwanditsi witwa Gerard Brunier yanditse, avuga ko Sendashonga yaba yaragiranye inama mu myaka 20 ishize i Nairobi muri Kenya akayikora n'abasirikare ba Uganda. Iyo nama yari igamije gufasha Sendashonga ukuntu hashyirwaho umutwe w'ingabo bakamuha amasasu y'imbunda byo gukuraho leta ya Kigali ndetse no gukuraho FPR na Kagame. Kagame rero akavuga ati duhereye kuri ibyo bintu byabaye mu myaka 20 ishize, akagaragaza ko umubano w'u Rwanda na Uganda ibi birimo kuvuga ubu bimaze igihe kinini cyane. Yongere none rero kugaragaza ibyavuzwe muri iyi minsi yuko kuba umupaka wa Gatuna urimo gusanwa bidafite aho bihuriye n'ibyabaye muri iyi minsi by'abantu bavuga ko umupaka wafunzwe. Akavuga ati ni byari bimaze igihe abanyarwanda barafungirwa muri Uganda kandi byose ababiri inyuma abivuga ko ari RNC, ko umuntu wa RNC idashaka muri Uganda ahita ahindirwa ibyaha. Bakavuga ko aje kwica abanyarwanda batavuga rumwe na leta y'u Rwanda bari muri Uganda. Icyo gihe rero yavuga ati Uganda ikomeje nyine gucumbikira abantu barwanya leta y'u Rwanda.
Hanyuma ni umwiherero uzomara igihe kingana gute?
Ni umwiherero watangiye abayobozi bageze ejo, watangiye umunsi uzarangira ku itariki 12.
Hari uri kurumviriza ibiyago, hari amahigwe wumva mu biyago yuko Uganda na Kigali byo kwicara hamwe bikavugana kuri ibyo bibazo byabo?
Muri kize by'umuyobozi w'u Rwanda yavuze ngo ntako atagize we, yakomeje gusaba mugenzi we ngo niba hari n'icyo u Rwanda ubugande bwaba bushinje u Rwanda, Perezida Kagame akavuga ati nasabaga mu Museveni ngo bitubwire ndetse tubikemure, atari ko wumvikanishaga ko Uganda rifite ikibazo ku Rwanda, ko ariko bose bifuza ko babana neza kuko nibituranye, nibihugu bituranye, nibihugu by'abavandimwe.
Urakoze cyane gose Asumpta Kaboyi kuri iyo nkuru. Hama turaza kongera makuru yacu yo mu gitondo utwumvisha ibindi ibyahavugiwe.
Urakoze cyane.
Tuve mu Rwanda duce twerekeza mu Burundi aho umugambwe Sawanyafrodebu wakiriye mu rugo w'abanywanyi b'umugambwe Sawanyafrodebu nyakuri bisabiye gusubira muri uyo mugambwe bahozemo kera. Pierre Claver Nahimana aramutswa Sawanyafrodebu akavuga ko ari intango y'umugambwe wo gusubiza hamwe n'abahoze muri uyo mugambwe bashaka gusubira kwisunga iragi ry'incungu ya demokarasi ariwe Melchior Ndadaye. Ibindi kwino nkuru na mgenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana.
Umukuru mugambwe Sawanyafrodebu avuga ko gusubira kwiyunga kwabahoze bose muri uyu mugambwe ari byo bizozanira inyungu abarundi, kuko abo bose bazoba bashira imbere irage y'incungu ya demokarasi Melchior Ndadaye. Pierre Claver Nahimana akaba yatanguje umugambi wo kwiyunga kwabahoze mu mugambwe Sawanyafrodebu mu kwakira umugwi w'abanywanyi w'umugambwe Sawanyafrodebu nyakuri irage ya Ndadaye baserukiwe n'umushingamateka Norbert Ndiho kubwayo yahoze arongoye Sawanyafrodebu nyakuri mu ntara ya Gitega. Aha Norbert ashikiriza imboreza zaserukiye abandi bemeye gusubira mu mugambwe Sawanyafrodebu.
Shimira Imana Tarsis ahora arongoye umugambwe Sawanyafrodebu nyakuri mu ntara ya Mwaro. Hakaba mushinga ntahe Ndayiziga Constantin yahora arongoye umugambwe Sawanyafrodebu nyakuri mu ntara ya Karusi. Hariho Nahigombeye Felix yahora arongoye umugambwe Sawanyafrodebu nyakuri mu ntara ya Cankuzo. Hakaba Hagerimana Gaston yahora ari mu rwego nyobozi kumugambwe Sawanyafrodebu nyakuri mu ntara ya Kirundo. Ngerero Hussein nawe yahora ari mu ndongozi kumugambwe mu ntara ya Muyinga. Na Nitunga Jeremy yari mu bandongozi kumugambwe Sawanyafrodebu nyakuri mu ntara ya Ngozi.
Norbert Ndiho kubwayo avuga ko basubiye mu mugambwe bahozemo kubera hari abanyagihugu babibasabye kugira umugambwe usubire kugira ingufu. uyaseruki yumugwi wabasubiye muri sawanya prodebu anegura ibyo gucagagura imigambwe byibonekeza mu Burundi.
Ibi bintu byo gucagagura imigambwe byarateye ingorane zikomeye mu banyagihugu, twe twavyigisha nitwe twobivuga ingorane byaduteye, ari nacyo gituma batubwira bashimitse bati dutabare no kuri dutabare musubize hamwe natwe tubayoboke tubakurikire nk'uko byamye.
Kubwa Petero Karaveri na Imana rongoye sawanya prodebu yemeza ko ico gikorwa gifise intumbero yo gukomeza umugambi kugira witegurire neza amatora ya 2020.
Iki gikorwa turiko turakora kiri mu ntumbero twihaye mu mugambi sawanya prodebu yo gukomeza umugambwe. Uriko urakomeza umugambwe rero no kuvuga yuko uri kuritegurira no gukora ibikorwa bya politike bikomeye. Ibikorwa bya politike bikomeye muri kino gihe turindiriye ni ikibazo cy'amatora. Erega turiko turayitegurira. Aha turiko turakomeza umugambwe kandi turiko turitegurira amatora atabwoba na gato. Abandi bazoza ayo matora tuyategure turi kumwe. No gukomeza umugambwe wacu tukawukomeza twisunze iragi ryanye n'icyubahiro ndadayemerikiyo.
Abajije nimba amasezerano bagiriraniye n'uyu mugwi afise ingufu mu gihindongozi y'umugambwe sawanya prodebu nyakuri iragi ryandadaye ataje muri ico gikorwa. Pierre Claveri na Imana avuga ko umugambi wo gusubiza hamwe muri sawanya prodebu utaraba imigambwe ahubwo ushimikira kubahoze muri uyo mugambwe bacemera intumbero ndadayemerikiyo yari afise.
Kiraba abantu bose bahora mugambwe sawanya prodebu n'abandi bose biyumvamwo iragi ryandadaye aho bari hose. Ntituza rero turondera sawanya prodebu nyakuri, ntituza turondera CNDD-FDD, ntituza turondera CNDD ya Nyangoma, ntituza turondera Radebu ya Mutabazi n'abandi nkumbure. Turondera inzira guhemuka zacu aho ziri hose batubwira bati dukeneye kwisubirira mu mugambwe sawanya prodebu.
Umugambwe sawanya prodebu wemeza ko inyuma y'igandagogo rya Melchior Ndadaye n'ibihe vyakurikiye bamwe mu nararibonye z'iyo mugambwe zawuvuyemo wemeza ko uri kurazegera kugira bagaruke muri uwo mugambwe bashire ingufu hamwe mu kwitegurira amatora yo muri 2020. Petero Claveri na Imana arongoye sawanya prodebu akavuga nka Leonard Nyangoma arongoye umugambwe CNDD. Perezida Domitien Ndayizeye ari muri RANAC, Jean Didier Mutabazi arongoye Radebu, Honorable Jean Minani hamwe n'abandi bagiye muri CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika, mu biganiro byacu umuntu arete kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilo F 15,300,220, kilo F 15,600,675, na kilo F 17,700,300. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilo F 15,180 na kilo F 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilo F 15,460 na kilo F 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, twandanirize kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga, ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no kuw'Imana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima. Thank you.
bakunze ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahani ikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga. Mu kiganiro cy'uno munsi mundwi yahariwe umukenyezi tukaba twashimye kugaruka ku butwari bw'umukenyezi umwuga wo kugendesha imodoka. Tuganira n'abafasoni babiri tukarabira hamwe ubutwari bafise muri uwo mwuga igihe bamaze barangura uwo mwuga kumbure icyabibakundishije tukarabira hamwe n'intambamyi bashobora kuba bagira mu gihe barangura uwo mwuga wo kugendesha imodoka wasani wahebewe abagabo. Turabira hamwe kandi n'icyo bahanura abandi bakenyezi kuko nabize turi kumwe n'abatumire babiri Jacqueline Kanyange ndakuramukije
ndabaramukije namwe
ndaguha ikaze muri kino kiganiro kwa Nyaburunga.
Ego murakoze cyane.
Kumbure abariko baratwumviriza baribaza bati Jacqueline Kanyange none ni mwene nde yavukiye hehe ryari?
Ndi mwene ndiho Evariste navukiye muri zone Gatumba muri Mutembuzi.
Ego ukaba umaze igihe kingana iki ukora umwuga wo kugendesha imodoka?
Maze imyaka 12 dukora ngendesha imodoka.
Maze imyaka 12 ugendesha imodoka mbiga ni igiki cyabigukundishije wabitanguye gute byakujemo gute?
Mbo mu kubitangura nuko nabona ko abakenyezi bama badushira inyuma bakibaza yuko hari ibintu bimwe bimwe twe tudashoboye. Hama je ndavuga nti kubera iki twe tudashoboye natwe turashoboye kubera yuko turafise amaguru turafise umutwe turafise byose ibyo bagabo bafise natwe turabifise kubera ikintu nibyo bakora twe tutobishobora. Hama nyene ndavuga ati naje nubikora numva nyene biranje mu mutwe nyene ndavuga nti kijya nyene biyumvira ko twe tudashoboye nange ndashobora kugikora. Hama nyene ndagenda ndasaba akazi hama mbo gihe nagenda gusaba akazi umukoresha wanje w'ico gihe yaratangaye nawe yumvise yuko nshobora gusaba akazi ndi umuntu w'umukenyezi arambwiye ati ntiyanangoye yambwiye ati ko urinze uza gusaba akazi umuntu w'umukenyezi akazi k'ubushoferi n'ukuri genda kaguha ati kuko uri mu bambere bakenya bashobora kwiyumvira ngo gutwara umuduga. Nuko naronse akazi.
Niba watangiye kugendesha umuduga ufite imyaka ingahe?
Natanguye kugendesha umuduga mfite imyaka 30.
Uribuka umunsi wa mbere wowe wagiye guca uruhuca rwo kugendesha umuduga nyine wiyumva?
Yego cyane ndawibuka sinoreka kubibuka kubera ko mbo nari nsanzwe nanjye mfite umuduga wiwanje ariko nkaza nda umushoferi akaba ari wantwara akaba ari wazaranyunga munyuma ndavuga ati nawe kubira iki giye umushoferi ari wanyunga kubera iki giye ntokwinyunga munyuma nca ntangura kwiga umuduga ntangura kumubwira ngo azaranyigisha nkaca ntangura kwiga buke ndateba ndayimenya hama maze kuyimenya nca ndagenda gupasa kandi igihe na pasa ntivyanguye nacyenda bitorwa nyine kubera nari mfise ishaka ryinshi kandi nashaka kumenya nari mfise icyo nshaka gushikako. Burya iyo uriko wiga ikintu ushaka kugishikira nta na kimwe kikubera intambanyi kuko uragikora kuko uba ufise bite y'icyo ushaka gushikako. Hama meje kuronka permis rero nca numva nyine ndaryohewe ndavuga ati ubu rero nanje ndashobora kuja kurondera ku kazi. Hama igihe ngiye kurondera akazi rero urumva ko byaciye bigenda neza cyane kuko n'umukoresha yavuze ati nukuri ndabiryohererewe kubona ko uje gusaba ku kazi ngatwe dufite ibintu by'ibigabo gusa uro hagiyemo n'umuntu w'umudamu nyine biraryoshe nanje shyirahamwe ryanje bazobone yuko harimo umuntu w'umudamu nta bintu byo kurobanura birimwo. Hama nca ntangura gukora.
Iryo shyirahamwe watanguyemo kunyonga imodoka ni hehe?
Ishyirahamwe rya Sokapu.
Umunsi watangura kunyonga imodoka ukorera iryo shyirahamwe ikintu utazibagira kumbure cyakugumye ku mutima ni nk'iki?
Ikintu ntazokwibagira ni uko igihe nagenda hariho abantu batabitahura bambwira bati none uzohora ubuja kuri teni uzohora uduga ruguru ugende kuri teni nk'abandi ni cyane rwose kubera ko ntogenda ntije nzobikora kandi nzobishobora. Hama nyine ndakora simwa ndatangura kwanza ndakora amezi atandatu ndagira ese ya simwa hanyuma simwa zirahera baca barandukita nyine ko barabonye ko muri iyo simwa nabishoboye. Hama nca ntangura gukora hanyuma ntanguye gukora umva naciye nsinya kontra nca ntangura gukora presimo naciye ntangura kuduga ndaja kuri tere ndaduga ama interior yose nta na hamwe ntarashika hose habaho n'i Kigali ndagenda gukorerayo nkagaruka Bujumbura kandi nta kibazo na kimwe mpura naco jese sino vuka kuhai ingora nini mgeni kizemura na yom mubudima mu, koko tuar mudoga nukuri tuwe abadamu turashoboye turashoboye
abantu bakikubona babona ari umudamu kanyange mu modoka nyumwe niwe ari umushoferi abantu bagiye bavyakira
gute abantu nyere baratangara bakibaza bati ndo urabishobora uraduga uraduga rugo nta kindi bambaza bambaza none iyo hageze kuduga uraduga ndaduga cyane kandi nkaduga neza kandi bikagenda neza abo ikindi kintu cyanjyohe ntashobora kwibagira nuko nk'abantu nk'ubu mbo ku kazi wacu hari iyo hageze ko tuduga turaja kuri liste donc hari ikintu bapanga ku mustari ngene tugenda turaduga dukura kurano ariko no kugira ko nk'abatabizi barashobora kuza akavuga ati ejo nzoduga mugabo nashaka kudugana na madam Kanyange kubera abazi yuko abadamu minsi yose ko twamato naho ikintu cyose iyo tugikora tugikora harimo ibintu bita ubwitonzi nyene ugakora ikintu nyene harimo no kuburu urumu mama urabibona nyene ko ntusamara ntugira gute nta bintu bigusamaza ubufise kuko ubufise nyene ubwitonzi nyene bwo kuba uri president nta kindi navuga yego
maze ugeresha imodoka araho ubona uti cyenda boni ntambamye kubona ngeresha imodoka kandi mu fasoni hari ntambamye ngira zimbangamira zibangamira uwo mwuga wanje
ntambamye nimwe nimwe je ndabona mu mwuga wanje kuva imyaka maze ndiko ndakorera sokabu ndiko nkora ako kazi k'ubushoferi nta ntambamye nimwe nimwe ndagira kandi sinibaza ko hari iyo nzogira kandi byose bigenda neza
hari umunsi uragira isanganya
nta na rimwe sindagira isanganya na rimwe yego
iyo uri kuragenda ntaba kujya umutima ntabwo bugira nta ruhagara
abanje umutima abo twaba turi ko turakorana oya
ntabwo ibintu by'abagore hinga ari umugore ingazi bakunze kuvuga ko abagore batiba nko mu nzu batiba mufashe ku rugendo
oya nana gato nta n'umwanjye umutima dukorana neza kandi baranyishimira kandi barankunda kubera abazi yuko nkora neza ndi ponctuelle amasaha y'akazi yarazwi mu gatondo dushikira rimwe cyo kimwe n'abandi hanyuma dufashe programme yo kuduga tuduga twamaze guca ku kazi twamaze gusinya rumba gusinya rero na masaha dusinyira ko twese soka byose niko numvuga yego
abandi bashoferi babagabo ntibagusharika
bo birashobora gushika gere bakaza baranje ko dacanye bagaca ko tanka bo tujana ngo mbeka kubera iki mukunda mukunda Jackie cyanke ndazi hama bakaca bavuga bati Jackie turamukunda kubera ntatugora tukurana neza kandi numudamu nyene ari pridante atabintu byo kwiruka cyane cyanke ngo umubwire ngo gabanya cyanke gira gute we akora ikintu abona gikwiriye yego
iyo hageze ngo batanga amanota ku mwaka uheze amanota uronka yifashe gute
agenda nka amanota meza cyane
ariko ibintu byo gupendereye bakugirira imwe byo kwibira mu amanota
oya sinibanza oya nana gato n'ukuri nana gato ntibashobora gupendereye kubera yuko iyo bariko barakota nta ntihakota umuntu umwe twebwe iwacu nzi iby'iwacu iby'ahandi ntabyonzi mugabo iwacu nta si umuntu umwe akota bakota ari benshi guhera ku ba chef de serire kuduga ku ba chef basanzwe ku ba departement gushika ku ba directeur kira muntu wese agenda avuga ingene umuntu akora n'ingene bakoranye n'ingene amuze sinibaza yuko ibintu byo gupendereya byo bamo kuko naho nibo bivugana bose ngo bavuge batereka tuze gupendereya na ndashaka sinibaza ko byokunda
urafite umujyango urafite abana
ego ndafite umujyango ndafite abana
abana banga
ndafite abana babiri
abana bawe bumvise mama wabo agendesha umutuga n'umushoferi bavyakira gute bari kumwe nabandi bana
abana banje mbo nkitangura kuja gusaba akazi barambare bati none ga mama ibyo bintu wuzo bishobora uje gusaba akazi k'umushoferi wuzo bishobora nje nzo bishobora nyene kweki ntazo bishobora n'abagabo bandushike nzo bishobora nyene ukabona nyene ko bafise amakenga yuko nshobora kutabishobora ego nta kindi cyari kibateye ingorane sino kuvuga ngo bo ingorane bari bafise nuko bibaza yuko ntashobora kubishobora
ariko umugabo arawushima
umugabo arawushima nta na kimwe badashima n'ukuri
none uwo mugura kubishyigeho neza
ego cyane bose urambeshejeho nta kibazo ngira mu mugabo wanje ego
uno munsi abandi bakenyezi bakiraba bati umuntu kugendesha imodoka ari umukenyezi ni gushira isoni ni wari cyo hanura
je cyo no hanura abakenyezi bagenzi banje no kujijuka urumva bakava mu bya kera bimwe bya kera byo kubako bakenyezi arabo mu nzu arabo gukora ibikorwa byo muhira gusa ikiyo yaye ndababwiye yuko abagore nacyo twese turashoboye nta kidashoboka twese turashoboye narabonye naburira kunzu bakubaka bakagira gute bakaja kubaka iyo hari amashantiye hirya no hino nkabona abakenyezi bariko barubaka bariko barababa hede bariko baragira gute je birangyohera kubona ko umukenyezi atashobora kwicara muhira ngo arindire yuko umugabo wadodana uwo munya dodana iyo sukari nawe agahaguruka kumva ko ashobora gukora kandi birakunda kandi birashoboka
Jacqueline Kanyange akunda iki mu buzima
je nkunda sinzi mbona uvuga ngo nkunda iki nkunda kuba muhira nkunda udukorwa two mu nzu nkunda udukorwa two muhira je kenshi bremand iyo mvuye ku kazi nkunda kuba ndi mu nzu nkunda kuza gukurikirana ibikorwa byo mu nzu wanje kuraba ibitagenze neza kugira ndabikore by'umukozi atakoze neza ndabyikorere je nyene nibyo bintu je bimkunda nkunda ibikorwa ndakunda muhira vraiment ntego
wankiki kurusha ibindi byose
nanka ikintu nyene gishobora kugutesha agaciro nanka ikintu gishobora gutuma uja hasi nanka ikintu gishobora gutuma nyene umuntu ashobora kugufata kutari yego nanka gasuzuguro yego
urakoze cyane Jacqueline Kanyange ndagushimiye nibutsa yuko twariko tuganira ku byerekeye ubutwari bw'abakenyezi mu mwuga wo kugendesha imodoka bakoze kwitaba kwa Nyaburunga
yego murakoze cyane
nongere nshimiye nawe wagikurikiranye nabifuze mwese kurandika mu banki no mu byanyu naho butaha
kwa Nyaburunga
cyari kiramesejwe na Jerome Niyonzima
kwa Nyaburunga ni minsi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
Nuko rero nchuti bakunza kwa inongaha duce duba turabangiriye ibiganiro twa twafitiye mu Kirundi no mu Kinyarwanda koze Jerome Niyonzima ku kiganiro kwa Nyaburunga cuno munsi yadushikirije imbere yuko duhana gahindukira amarange ndabibukije muri make ko mu Rwanda havugwa rufu rw'umuvugizi umugambwe FDE inkingi itaramenyekana icaruteye abavandimwe babwana Anselme Mutuyimana babwiye mugenzi wacu Kigali Eric bagira ubusa ko ikiziga canya kwigendera abagisanze mu ishamba rya Gishwati ni mu karere ka Rutsiro mu gihugu cy'u Rwanda kandi ariko arabera umwiherero gira 16 w'abayobozi bakuru perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu kufungura yatevye gato ku mubano uri hagati ya y'u Rwanda na Uganda no kuvyerekeye ibivugwa ko umupaka hagati y'ibyo bihugu yoba yarugawe mu gihugu cy'u Burundi umugambwe Sabanya Frodebu wakiriye umurwi w'abanywanyi w'umugambwe Sabanya Frodebu nyakuri bisabye gusubira muri iyo mugambwe bahozemwo kera Pierre Claver Nahimana arongoye Sabanya Frodebu akavuga ko ari intango y'umugambi wo gusubiza hamwe n'abahoze muri iyo mugambwe bashaka gusubira kwisunga iragi y'incungu ya demokarasi y'u Burundi ari uwo wahoze ari urongoye igihugu cy'u Burundi muhisi Ndadaye Melchior makoze kudutega abiri yakoze Jeffrey Mutagoma yegeranije amaju yacu hamwe na engineer bari kumwe mu hinga bw'ivyuma na nje Diane Nahazwe bari kumwe mu makuru no mwanya tubifurize kubandanya kuranirwa mu byo murimo byose